Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugirira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'9 i Kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno musi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Buholandi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano izokina na Feyenoord murantunga. Inter Milan yo mu Butaliyani izokina na Feyenoord yo mu Buholand. Borussia Dortmund yo mu Budagi izohura na Lille yo mu Bufaransa. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Buholandi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budagi izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Theodore Ntunga, umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi, baratubwira uko babona kukugene babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire nda baramukije. Hari urwamo, sinzi ko uwo kwigirayo Theodore. Harumvikana urwamo inyuma yawe, sinzi ko hari ahantu uwo kwigira bikumvikana neza. Alo?
Induru nyinshi.
Hari induru nyinshi inyuma yawe.
Ni ndiko ningira hijya kugira.
Gerageza wigire hijya.
Uko ndi mu barabara.
Yego. Hama wili uratwumva Irambona?
Ndamumva ndi cyane.
Ijwi ryawe riri hasi, sinzi Irambona ko hari ukuntu kongereza ijwi.
Ati ndabumva neza cyane muri Fidel.
Ndabumva yego. Ubu ndabumva neza. Reka rero dutangure ikiganiro. Ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izoshika izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura canke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye muri izoja muri kimwe cy'umunani? Alo Ntunga? Ntunga ntari hafi ku murongo.
Kendi hafi namaze kujya igihe hari induru nyinshi cyane y'imiduga.
Ego, mwoshobora kutubwira uko mubona itombora imigwi itandukanye izohura muri kimwe cy'umunani?
Ubu magengo
Ni washobora kutubwira uko ubona itombora yabaye ku migwi izohura muri kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'uburayi.
Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kibo ziba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari bazo kwerekana ukino gwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni migwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko ni migwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budagi, murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino zoba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje ni imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yari yamaze kwikarishya, ariko ibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend de finale.
Nawe wiri irambona ubibona gute, ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yesi itombora abantu bagarindiye mu gishika ugiye kuraba na cyane cyane ku mapolo atandukanye, nka hari ha ikipe ya FC Barcelona yari ifite amahigwe yo kuba icagura, ugiye kuraba itombora ukuntu yagenze, ndabonamo inkino zimwe zimwe abantu benshi n'ubundi bakinze mu gishika bakibaza mbega niwe niwe mu gihe ugiye kurengana hagati iyo migwi, ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid na ikipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni imigwi ibiri isanzwe igisagara ugiye kubona amaforme no mwanya ndavuga ko ari amwe ndiko ndacyakura ku mayange Bayern Munich dori kumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni imaze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira yaba igikombe cyo mu Budage nawe n'umutwe bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ngufu zidasanzwe Benfica
$102.39
bariko bagira amajonjora yino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino rukomeye. Ubundi rukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri rukino rugiye guhuza urwa Liverpool na Paris Saint-Germain, ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League iko itwara neza, waza kuraba ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino munsi iri ku mwanya wa mbere, waza kuraba experience ofite mu mashami muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, ariko uravye kuntu Luis Enrique n'umenyereza yizanye ku bihe gacura abana na experience ya Gapo bisanzwe ifite birundi yabereka ko ari urukino rutoba rubereye ijisho. Ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Dortmund na Lille, nijo Dortmund n'ikipe experience ariko na Lille yatwetse ibintu bitangaje nk'akaruru rukino atsinze Real Madrid, ibintu abantu batari biteze ku zindi nkino nka Bridge na Aston Villa mbona umengo nkino abantu badukurikirana bisanzwe biza nk'akarere k'ukuntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi basanzwe badukurikirana. Ku rundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe yewe n'undi rukino abantu badushaka gukurikirana nk'uko bisanzwe, ariko twiteze kubona mubwa nka show cyanke uburyohe mu zino nkino, aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na United PSV Eindhoven nabwo nyazo ari rukino rwiza. Muri make nubwo ndazi tombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid, urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen, urukino zohuza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool, ndetse no ku rundi ruhande urukino
turamutaye ku murongo irambona radio ijwi rya Amerika i Washington DC uratwumva irambona tawe tugutaye bandanya
nako ndavuga ni mu ncama kije kurabe no tombora ukuntu yagenze, urabona ko hariho inkino zimwe zimwe zifite ingufu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid, urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich, hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica, ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain. Izindi ndiko ndazibona nk'uko umengo ni inkino zoba zifite ingufu zigereranye bivanye n'uburemere usanzwe imigwi n'iyindi iruta rutanga.
Hama Theodore Ntunga, witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe cy'umunani, hari ikintu gitangaje? Hariyo abantu batari biteze yashitseyo, hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika? Witegereje arontunga
gwi hari imigwi nyinshi itari irindiriwe mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ndi barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwa Bruges mu Bubiligi nawo nyene rero zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifisi nguvu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na seule ville nayo nyene yaririndiriwe cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye ubakarifiye hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice nyinshi cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu bo France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe 18 Espagne ufise imigwi 3 Bwongereza 3 Ubuholandi 2 Ubudage 2 Ububiligi 1 Portugal 1 Ubutaliyano 1 igitangaje niki turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira w'Ubutaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonye n'ushitse muri kimwe 18 muri rusange wabivuga ngo iki
bono bwa ko igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan yaciye ikaba ishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunya yasezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino z'inyadokari oma sasa ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuzana kuri no yes vendor zene gushobora kuziga tezera kitaje Juventus gatire ni George Juventus ati twatuma zige kimwe tayibona muri zino hino za UEFA Champions League bivanye no kukuntu twaje turabona igarukira hafi tubona igenda ikogwa ko nibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FFF finance kabuba kuvugwa kwa kihugura abakinyi bigatuma ikipe idashobora kuzana zangu vuta dusanze kiziko nubwo ni shoko bya ikoze kubera ko na Feyenoord ni ne mugwi n'umugwi kuna kuza muri UEFA Champions League kagira ama surprise baje twibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo wazatangaje ukuntu itashye kwishika makino kibanza kuko Milan AC gusezerwa na ino ekipe ya Feyenoord ntibisahuritse ekipe ya Milan AC yatweretse yuko ino mwaka iri Serie A turibuka muri cyane ikisingo vuzida santeri buka bariko bakina nkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana exploit ikerekana ko ikomeye kishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko nubundi aho kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi yakuye mu mugwi wa Chelsea iraza na ba Samuel Chukwueze yari fite squad ubona yuko byukuri ekipe ya Mira Ace yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League ivana ikitwa kaza ni Real Madrid ariko nubundi iza ku deceva chanaka bakinye chanke guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero nubwa nti imigwi ya Milan AC na Juventus ubwo itashye kwishika makino gice zabigo gutabura cyane na cyane cyane ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakinyo shika ko ndavuga ino ikipe ya Feyenoord dashobora kwisezera Milan AC bacura abana ino ikipe ya PSV Eindhoven yashobora gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikipe ya Juventus ndatiragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero nubwo nti igihe mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyitse hano hantu bivanye nuko nk'akaroro Milan AC yari ihagaze karaba na Juventus n'imigwi yaragiye guhura
ndadio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga kuri tombora ya kimwe 18 cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya iyo tombora kaba yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi zohura rero muri ico gice kimwe 18 kaba yamenyekanye Theodore Ntunga nagonda ababaze iforma nshasha uburyo bushasha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Uburaya UEFA ryashizeho ku migwi ingene icyo kigombe kizohora gikinwa ubibona gute
sinakumva neza cyane ariko numvise gushaka kumva igihe iforma nshasha ya Ligue des Champions
yego nivyo nagomba ndababaze Theodore Ntunga aravuye ku murongo urashobora kutubwira Alo Ntunga Alo nunga ntari ku murongo reka tuza ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simon uri he
oh ndanje ubundi Kigali
ufise akabazo cyumviro wishikiriza
eh ndafite cyumviro ndaje mvuge ku uto arugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion y'abataliyani kwiri bita naho uretse wenda international na nuza na
Juventus AC Milan
ntiye ndayoze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye n'uko yari iri imbere kuko ibishoro wenda kuko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera biragaze bijyanye mu Italiyani byironda ariho na birabyo byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'abataliyani ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona ibiri gukompeta ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere ibyo mu mushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandi sinzi impamvu no kwibireba usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo uzi ko ari ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanye hari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho ikomeza kugira amahirwe y'abantu bashora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kanditifomu y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere bateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo no makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona
murakoze
yego
mwamwishura Willy
yabajije ibibazo bibiri yahereye kamana mushimire kwanda kize bibazo abajije yahereye kuri iyo sa Champions League atubwiraga mbega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo sa Champions League ati umweho mayivuga ku iki ku bande rwanje ndiko ndabiraba ica mbere ndabona imigwi iri kirazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino yo sa Champions League urabye nyine igihugu cy'ite ya Paris Saint-Germain nijo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku makipe mbona ko afite ingufu yo sa Champions League uraduka n'icyatsina nibyo icyatsinde imigino bwa ko ime yari mito mito nkuko kuna tsinda Brest biho ikino 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangirisha gushika ko ibifite ikerekeza gari mu cyakora performance ko ragira garagaza kuno Luis Enrique ari karahindura uno mugi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana barutana bato ari karabaha icizere nka bavitinya uradze kuntu ariko barakora akazi mu kibuga gato banakoreye ikipe iri determine ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool ni ikipe tubona ko ino sezo ufite determination idasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraje ufate kundo iyi ni bya risanzwe hagaze ni imwe ikipe no kuvuga nti ino munsi niyaza ko imaze kwa registra ama intsinzi nyinshi imaze ataka bintu nyinshi itsindwa nibuka ko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe no ikipe ya ibari kumwe no mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero zino bintu birekana iko ikipe ari Liverpool idetermine ishobora gutsindukira kwa yugo gutsindo kimwe cyangwa ibiri ariko ikaba yo gutsinda n'ibyo Paris Saint-Germain ndisende kite Manchester City ariko Manchester City atinze ni ikipe meze gute ni ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma itakaza je mu sura z'ikiza ya Rodri Sante ikipe yarapfuye mu kibuga gati nayo nacyo ubona ko yari isigagendera ko kandi uwo kabari batsinda mu seko kandi banino kabiri akajwa hole gushobora gutanga amatsanzwe no guzibira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na kite Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga kabose nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza no mumenyereza Pep Guardiola niza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kuri Chicago itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba yitsinda cyane kuko cyo yatsinze Manchester City yuzuye no muse kuri Liverpool ndibaza eske yaza gukora nk'ibyo yakoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino no bya ko no hama hirwe ya 50% soko ni ine mu bibiri yaba Liverpool yaba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League azere fate nko muri no round ino inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool gaciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutse kama lidero ndabona mu gaki kuko ibyo bya ekipe ya Real Madrid na atutse kama lidero n'ibyo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri la liga kukuntu bariko barahishikana ibibanza bya mbere cha kabiri cha gatatu bahanahana n'ekipe ya Barcelona iboneka ko rijo n'ama meforme yose bariko barahuriramo ariko ama meforme ubona yuko ingugu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaraba ekipe ya Atletico Madrid twaraba ekipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura mino ya Champions League kibuka ijana 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ekipe ya Real Madrid ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsinde cyo mutwe ekipe ya Real Madrid Ramos agombo ya 2014 bitarangira ekipe ifunga itsinde gene kuri kimwe bagiye mu cyasha prolongation turibuka 2016 kuri ekipe ya Real Madrid twaye ikombe ine ekipe ya Atletico Madrid yoneka iko ni ekipe ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manyere menyereza ashaka kufata ni ekipe ya Madrid tubona ko menge shisi tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukase ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Tchouameni ni gore imena na Lorenzo Tchouameni amifasha mu defense central ni ramwe mu akinyi bona iko hajya hagati niba rakwi na hole nkiyo to ni kusa rafite ugashukura mu hayikara sho kugira gagiza kuza kwifasha no mu kinyazo kizina da dadani sebayo sabi kuge kuraba ikintu Real Madrid nyuma ifani igwaye ariko abuhinga bwo mu bimenyereza Carlo Ancelotti ashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nkana umwana Asensio akazana akurumi yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Real Madrid sanuko byabaye ubona yuko nubwo nk'uyu muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool wanashima tu Madrid na ekipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal yaje tena ekipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid ni bo niko nabona yuko bafite idongo bwo gushobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo imigwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza Real Madrid ino Real Madrid n'ishimwe ukunda ibona umengo singubu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale naza kuri indi kote iruhande ko irimo za kibe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen sho kuzika tanga bya federa kipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich rashise kubera ko igano isanzwe menyereye bafite experience n'iyo champion kandi igano batazo kimwe kino romo tubwe kuti Fab no Sabia Alonso menye za Leverkusen sho kuza kazibira kipe akayisezerera ariko ndi
kuzikoze
kinale ro turu bidikane
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone tufise Emile Ndayisaba uratwumva
narinzwe n'umuntu uko
azeza Ndayisaba urihe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Ufise kibazo baza batumire icyumviro ushikiriza? Ubushikirize?
Ah, ufise icyumviro ni kibazo mugaga hane ni icyumviro.
Mugishikirize?
Ego murakoze, jewe na majowe ningene tombora yagenze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je tombona kugeza mu masanda abona ko FC Barcelona cyabatwara igikombe. Jwa kuzika muri finale mbere igatwara igikombe cha ligi zisa. Hanyuma umutumire nagenda muri bari zidega kuvira kaya ukino uri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Numve zoeje kusaba anura mengo mufana wa Real Madrid. Mukhale kani ngumu huko mengo Real Madrid ila shobe kusimbe. Ego nizo ila komei. Aliko uvo, mwino mizi na hisi inda Real Madrid. Nyamba mpira tura wa kumwe Real Madrid. Ifisi ngumu nizo ya ora, nikisi sema Cristiano Ronaldo, ba Sergio Ramos, ba Gareth Bale, ba Casemiro, na mukasai na Casemiro bara roka, Toni Kroos, na bara suli hizo. Yao budi yao kwa sira gute kugira ngo atume zeko, Real Madrid ishomo la kurenga na chini kwa Madrid dioros. Mukamu na kwa chini kwa Madrid mino mizi, aye chipe wuye yiyu watse kome, hani maliro na manda basi, kwa nifu za mahingo mugawani wa FC Barcelona mwakoni.
Murakoze. Reka mbanze mbaze Teodoro Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cha Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku my equipe ari karavuga. Ntunga.
Naze yuko cyo 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 arafise yimviro yo kubaza n'ibyo. Kubera Real Madrid hari abakinyi bakera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane. Nshaka kuvuga nka Toni Kroos, nshaka kuvuga nka Benzema, ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene afite amezi yasubiye gutsinda kuko yari amezi muri Paris Saint-Germain. Ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wakera kuko yavuze ya Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos. Real Madrid iguma ni Real Madrid. Ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho ibigize ekipe muri amahiga bamwe naya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe nishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions. Urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato kuzasaba gushika kure. Ku bwanje naho yaje gucyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye, ariko ntunganya na Real Madrid. Ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda
telefone ya Teodoro Ntunga.
Real Madrid uzoshobora kurusha Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura ngo kimwe.
Telefone yiwe imeze nabi ya Teodoro Ntunga. Wili wo kwishura Emile Ndayisaba karavuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshe Atletico Madrid.
Murakoze cyane kwicyo cyumviro ndamushyira ku mibiro kwicyo cyumviro cyiwe, ariko rimwe na rimwe yo turagira imihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo, abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo, ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ari umupira w'amaguru. Reka nshobora kumishyushura neza ikibazo cyiwe. Ikipe gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni migimi ke bayisangiye Gisagara, kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kuri Burkino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakiriya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid. Ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'ino migi ibiri nizo byo kuba muri ino sezo. Nimigi maze kuba mu nkino za bakinnyi y'abafazale tu muri La Liga ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri, ariko kandi tibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimigi ibiri Atletico Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya, ariko kubera ko experience ya Real Madrid iza kuba itsinda Atletico Madrid itwara ibikombe inshuro zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje bakinnyi bamwe bamwe nka Cristiano Ronaldo, ni Gisela Casemiro, ni Gisela Toni Kroos, ni Fisi n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse uri kurabona andi basa generation nshasha. Ariko hambavu y'ibyo ino generation nshasha ikatwe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyangwa ya kaka nyarigabo kaya ikipe ya Madrid ya kera, kuko duhabe nko bino myaka 10 turibuka ikipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2012 na 2018 icyo gihe cyo yibaza yini ni byo kumugana buraya riri hemyo mwaka tugaruka ku ino generation sasha nayo nyene nabo nyene bakoze ibintu nk'ibyo nyene gute ibukanye yuko Demezende batwa UEFA Champions League mwaka wa 2022 turibuka yuko Umwamu makakipe yale mazidu ya isan, yali hagazena alichane, hawa nweshi yu wazembe ya zogenda gute, icha mwunza tazo roche, yara huwe na kipe ya Chelsea, ya yelimina, huwa na Paris Saint-Germain ya isezerera, ya huwe na Manchester City, tuwana yuko, msoro jugo goza za kusini, tino yu minota ya nyuma, za kutuma ekipe ya Manchester City, isezeregwa, latinda finale, ya Liverpool, ya ronse, shoot on target, yume gusa, hagivamo icho giti indo, yali, Liverpool twana ko ari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duki izina rya Harry Kane nako no musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ekipe ya Real Madrid iva nyino filosofi afite yuko kwama babona yuko ekipe ya Real Madrid ikiri ibikombe ukuntu afite Ancelotti ashobora kumanajinga iyo ekipe muri zingiro zikomeye kumwe abantu bona ko bakomeye no tubona shimima urabye abatumye amaji asubijja kiyana mbape no musa ya maduto ya forme ziyo izo kiyana mbape adakoze musa duki izina rya Vinicius Junior cha kwikora Rodrigo Gomez abahari ugiye ngashobora gufasha nize match are musa duki rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga gato bakabikora muri the first round ikipe igahagaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza kitwara neza agatanga izo centre agatanga ipiri zo mu mitsinda amapasi decisive kwabo nyasha kuzana mwana afensa vya muri academy ya Real Madrid akaza agafaka ikibanza cha David Alaba n'abasore ba Eden Mitwata badahari akaza agakora akazi kali special ariko mwana Rudiga no ganira yo gye kuraba kitwa Atletico Madrid n'ukuntu experience ya bifite n'ukuntu bamba bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashaka kwambuga yuko ikipe ya Real Madrid ishya mahigwe yoba asumba gato cyane ikipe ya Atletico Madrid n'ubwo bose mengo barazingaza
murakoze Idris bakumara duhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe udute ya kamuri he
emereyane Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro shikiriza ubushikirize
oya no kuvuga ni ibyiyumviro bice ya twanejejwe ni itunwa ya Champions League promo yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze promo itandukanye no kwemenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko ifoma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni match nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Real ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari ije mbere y'uko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iratiriyo ndabona yayo matwite azavamo imwe igera finali akaza n'indi trio ya Barcelone na Bayern Dominic na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finali cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool ukuvuga ngo niho imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakireba imikino abakinnyi baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tudahana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye muri uwo twavuga na Leverkusen daya amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge ari ashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal Arsenal ndayihamayizwe cyane yo kuzakomeza nka Bayern ndayihamayizwe kuzakomeza na Real ndayihamayizwe kuzakomeza na PSG ndayihamayizwe gukuramo Liverpool no kuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye ahubwo no kuvuga ngo icyo nabasaba amasaha yakuru arabona ari ibigo byo muri Afrika cyangwa muri Aziya aho dukina amasaha amwe ubona ko amasaha bayegeje imbere byadufasha bikaba byiza kuri iyi mikino byaba byiza cyane
ndabashimiye cyane murakoze Idrissa
murakoze
Theodore Ntunga kuri iki cyumviro ni kibazo yibajije ko inkino zo azari yongeye umwanya ukaba mwinshi ko hari kumbure bya byagize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha mubibona gute
kuna hakiri kare twabona kubera zaca zivamo kare ariko kubera isomo nshasha yado yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari faible ni kubera yuko nk'uko nabyimvire nabivuze ni uko umugwi imigwi ifatanye benshi igashobora kuruhurira bamwe bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi aribyo ariwo mugwi ariwo mugwi uzoshika kuri udoshobora kuri gutwara Ligue des Champions icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Brugge nka PSG imigwi imwe imwe turayishoboye yuko ishobora gushika kure nka Arsenal bigira nk'uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure ari ibintu byiza cyane twatashoboye kubona style ya football y'imigwi imwe tutari turindiriye niyo yuko byabaye byiza bizo twereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe nk'uko yahora imeze
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora ya kimwe 18 y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye no munsi wa gatanu gisagara cha Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi rero iri muri ico gice 18 kimwe 18 ikaba yamenyekanye ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru y'inararibonye w'inkino yafasha karuhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine bombi bari ibujumbura mu Burundi hari umugwi mwavuze imigwi mubona muhamahigwe ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane Barcelona ubivuga ko iki wiri
Barcelona nawe ni ikipe yikoyubaka neza cyane icyaza neza anatwa navuga iko nayo nyene iri mu mahigwe mu migwi yabo mahigwe ni ko gambere bitakunze ko mbandanya mvuga kuri no parti ya kabiri navuga yino Champions League nanahere muri kota y'ikira yarimo imigwi yagashimo imigwi ya Paris Saint-Germain ya Liverpool ya Real Madrid ariko kandi tokino ndi kuno ndi ruhande waciye ko imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan niko ndabona yuko Barcelone, Bayern Munich na Inter Milan ni imwe mu migwi inovuga ni atagihinduka atabaye surprise ishobora kubona icyo higanirwa uno mwanya umwe wo gushyira muri finale ya UEFA Champions League uti gute reka mbere yuko ikipe ya Barcelona nkuko mwabimbajije ikipe ya FC Barcelona twagiye tuyibona nibyo muri ino sezo iriko biranka neza muri la liga imenemo biragenda neza ikindi bikanka ariko ni ikipe ya Barcelona two turabona ari imeze neza muri ino igano rya UEFA Champions League ko tujye kuraba yagira atsinda mu gikomere ko meza cyo bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayiteze ino ikipe ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana yuko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no mu menyereza hadete hansi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kuje na nyene mu migisho kwa ifite amahirwe yo gushika muri final bwana shima kuba na twana cyane gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no muno muzunguruko rafite Inter Milan nijo ni turisi niko bagiye kurengana Benfica byoroshye kuko nawe no mu gutwabonye kugenda ubagora igihe bage barahura Benfica agenda agora na Barcelona
wabona ko batena ye muri mine Barcelona Benfica gara byaciye kure wabona umwanya mu Benfica izira tena Barcelona ariko ugiye kuraba nijo tsinda Monaco mengo Barcelona irimo n'imigwi imigwi yagiye kuyorohera gusumba ko yari gucama ino indi tsinda ahantu kuraba gusa bashye n'inguvu batsinde ino kipe ya Benfica ivyo nabyo nabana abakinyasha kuba babafasha mu gihe atoba iyindi migwi yagiye kubakenura yagiye kuraba hano mu Sao Pedri mutubwa gato cyo kwitwara neza waje kuraba razwe bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinyi stabiliza nje nta bitsinda ronka ariko ka stabiliza bica bituma bicira inzira aba bakinyi nka Robert Lewandowski aba bakinyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukidena rya Sezni nawe ugiye kuraba nibyo imacha kinyara tsindwa ariko nubwo atsinze ikintu bitatu ikipe y'ikoranza gatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yaramadinisi nubwo yitwara neza basanga ikipe atsinze ikintu kuko bikarangira uko rero nubwo nta ikipe y'abatsona dukomeye yubatse nayo nyine amahirwe yo kubashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiye turi dushaka kubona ifitize kandi canke ibi bitangaje nkino ya Leverkusen canke Benfica kuko nayo iri mu gituba twabonye yuko iyo ihuye n'imino n'izikoma ku mirimo yarimo ishobora kugira akanyarwanda.
Murakoze. Innocent ndwimwana aratwakuye. Innocent uratwumva?
Ndakutabumva.
Udute akamurihe.
Ndagaye bujongora n'ikigara cyangwa n'umukunyoje.
Ikibazo icyumviro.
Yego ni kibazo n'umune cyumviro. Eh kutombera cyabere no mu gombe shiburaye. Eh sende mu sana wa. Real Madrid. Nabo inshira ke bandika kimwe cyandukaye ngo rarare bageze ngo bayihaye umugwe ngo cyane cyo icyo mbona simo ubwo cyane naho ba naho bakuye mu Man City simbona ari wo wari ukoye cyane cyane kuri atraporo ya Atletico Madrid cyo kumwe ruhande nako ko umugwe ugira kabiri bahaye n'umugwe no kwati dukoye ugiye kurengana niba cyo gushika finale ni SC Barcelona cyo mu kwa Benfica cyane ndabona nta nguvu ifite ingereranije ubureme izanye uyu mwaka ni nguvu araba ingere ikirake cyo ndabona nta nkeka itikaje shika muri finale cyangwa kije rero ingene imikino yagiye irahura imwe icyo cyo kaza n'ifite
urakoze turagushimye ku cyumviro cyawe radio Ijwi d'Amerika Washington DC twavuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru shoba kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije nuko wifashe muri iki gihe hari n'igihugu cha Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya ku uyu mugwi wa Benfica hari iyindi migwi nka Sporting Lisbon Ntunga Theodore Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal wo wiweza gute niki cyo bacatumye usubira inyuma Theodore Ntunga
bashiramwe amafaranga menshi cyane kandi amafaranga ari mwundi bishobora gushika kure nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinnyi bakiri bato benshi cyangwa abakinnyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze n'imigwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si imigwi myinshi ikirimo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinnyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinnyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari ikiyumviro ndashaka gushikiriza cyerekeye umugwi wa FC Barcelona warutwaje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions gushize mu nkino za nyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange babyarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye uko ingene bakira muri champion ariko muri ligue des champions yade uko jongora kugira ngo ushike ushobe gutwara kino gikombe naho bishoboka uko narabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro
murakoze Claude ari ku murongo wa telefone uratwumva Claude
ndabumva gatano kuri gatano
uduteka muri he
monara ya rutana komine buke
mu Burundi
Burundi
ufise kibazo baza atumire cyumvira ushikirize ubishikirize
je waba tumire na ba okno agama tiraje so ashimi cyane yo
murongo wa umeze nabi umurongo wa Claude ntumeze neza reka tubandanye ikiganiro Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu Swiss ku migwi izohura muri kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya abandi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru na Wilfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi bari bujumbura mu Burundi ngarutse kuri iyi forma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya kuba ariko baratwumviriza abatoba baratahurirwa bataratahura neza icyatumye bahindura forma wili wobabwira nuhe mugambi washaka gushikwako
icyatu ntanga ino forma nibaza yuko nashaka kubabwira gambere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano nino Super League cyasha Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora ino championa imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tabona ko ino mu mwaka byacu bituma imigwi yiyongera muri ino forma cyasha ya UEFA Champions League kimwe kuko yaba na forma ya World Cup club you know gikombe cy'isi kimigwi sona ko nawe ni forma yahindutse nyoza yuko babikoze mu ntumbere yo kugira ngo ino higanwa yongere ubujohe twarabone ubwa mbere imigwi yashobora kuva itari mijya ibintu bw'umunani ya mbere ja muri semi de finale yaca isezererwa tumane imigwi yagiye yongerwa ubwinshi twabone mu gihugu cy'ubwongereza bishika imigwi ikasanga twasanga yarenze iyo twasanga barakiye imigwi igira kuri ine tubona ko haba mu gihugu cy'ubufaransa nk'ubu ubona ko baronse promosiyo uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igera kuri itanu nubwo nibwo buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League ariko zinavuga ko ino foma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twari twagize ubwa mbere ariko ndagitere ku icyumviro kuri izo nkino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko ubwa mbere iyo ikintu cyatumye haba inkino nyinshi igihe gato bidakugonga nayo n'amahigano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'ubwongereza ndabona na za Carabao Cup amahigano menshi usanga ari hariya za Super Cup muri Espagne za Copa del Rey ni amahigano atandukanye ubu rero hajemo na World Club Cup na igikombe cy'imigwi na cyane cyane indi foma za gukina inkino nyinshi byace bituma rero haba ukuba inkino cyategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze nako urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko n'umutsi wo tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubu bwa itaki zine na zitanu bazaba bafise inkino za mbere za kino gice cya munani cy'icyo cya nyuma itariki cumi n'imwe na cumi na zindwi batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikane ariko ni inkino zizoba mu nzira zikurikirana nshya ziba nyinshi zihurirane na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigeretse kuri icyo ubwo kurabisa bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'imigwi ifite amasquadi nka onze de depart ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizisi bafite nk'uko Ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza nk'izi za Real Madrid ziravuga ati uno munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga n'indi mahiganwa tuzoga kwikolansa tubona yuko tushobora kuronka n'imiburi buri kalifikasiyo yo kwica muri baraje nubwo ni rero ibintu bimwe zakoze ku migimwe imwe iforma sasa rero nubwo buryo ni yo komatensi ushobora kuyibana n'ibuga.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ntunga umuntu aravye yari karavuga wiri ku mvune zishobora kuba kubera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi mfatiye nko ku mugwi Arsenal nivyo wagiye mu migwi ya mbere ntiwaciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe cy'umunani ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal ni mwe bamwe uravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifise abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe ikagendiragira irabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakobeye. Abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya muihamahirwa nga ayahe mubona ico kibazo ari kibazo gikomeye cyo kudafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9.
Ariko umugwa Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babariko baronse ikondoka vyinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ara abahamplasant ariko iyo ivunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko umugwa Arsenal n'umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi nibaza yuko ndawuha amahigwe make nivyo kwera na champion andi bahora bakina bo bakinyi benshi ubu rero bakabaje muri league champion nibaza yuko bigo bagora ariko birashoboka mu mpira w'amaguru the surprise birashoboka ariko dushobora kuronka amahirwe menshi ka Paris Saint-Germain Liverpool cyo kimwe na Real Madrid.
Ndabashimiye nawe wili ubibona gute
ba ikipe Arsenal ugiye kuraba urabye nijo ntabakinyi bwo ibandi batubafise bashobora kuba badagu barafite abakinyi b'ibanze nako bashobora kuba badagu pambana no mu nino migikomakomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande barabafite nka babuka ifaka ba Martinelli bizukabana kai Havertz bako ebe n'abantu ba bitanga ari cyangwa tanga ikintu hagati mu shuro bwati ikipe yatsuko ni hagaze akuri kuri abona hari ho nabandi bana ariko barazana bashasha nka bana b'ikeri badakora abantu aneri nabona bakinye ariko bari yitwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza izo bihengeri byiza bakinye ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza wazi bari kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibindi bikomakomeye ya UEFA Champions League bashobora kuzaba kayitsinda Cedric kuko ni mu bikomeye nawo nyene ariko icyemezo cya mbere nuko muri ino English Premier League urabona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Sevilla bari nyuma ya Liverpool kandi batari kuri Adama bari kuyisunda ukaza kuraba no kuno ya Arsenal ni mena miza takaje ino bitashimye ugasanga yanganije ahantu ugasanga yatsinzwe ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itari stability fise itaguma ihoza ko mu gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza je kwa Real Madrid kumbe bahurire muri mu kino kurikira ngo itsinde match yare izo bitena no muri match roto bizo ngona na ko nubwo yorengana Real Madrid zuza guhura fatse Liverpool chanque Paris Saint-Germain ndoba yatsi yarengana hano ngo ijo bitsinde ize ihure n'uzoba yaguye muri ya muri iriya nzira cyemo za Barcelona na Bayern na Inter Milan ubishobora kudutsinda nico cyo mugani ya Arsenal uko kuntu idahoza ko no gifite abakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abarya tsonde batangura biraboneka yuko na experience of semino championa bigoye cyane kuba bose na ngofa ikintu cy'amino championa nibyo uko bivuga turo turanaliza rero nibi twisunze byo tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira avuga ati minota 90 nitanga itanga ukuri reka ko tindi kuri kwabyo ariko mwihozo wacu ni wanje nuko mbona Arsenal igiye ko yashika.
Akoze tadongo ntunga kubijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ivyawushikiye mukinyi ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League na yatwaye yatsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki hehe chatumye uwo mugwi nkubu udashitse no muri kimwe 18
Daniel Zayuko Manchester City usanwa twi nyuma kubera inkino nyinshi kuko ivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championnat, match ya Ligue des Champions, match ya Coupe de la Reine ngumugogereza hanyuma gacusanga ugacusanga rero bararushe ya ekipe ya Manchester City ni ekipe isaba kinyabise imyaka 2032 gushikaho uko batanguye bakina siko bakinuma bararushe nico gituma rero ubona yuko guko nevuze kuva kare umugwi udafise abakinyi bakiri bato cyanke utafise benshi gudura ba ruhurira ushiramo bamwe bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngushike kure ugikomeye fumwe wa ruhuri kare nico gituma bamenyereza bamwe bamwe bahera amahiganwa amwe bakaja mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka champion akaba ariyo bashirako mugabo dunga Carabao Cup akaduheba n'utundi dukombe niba rero ko Manchester City rero barushe atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo n'imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugiranije na Rodri hajya arafashe ikibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba ibindi bararuha Manchester City rero ukacamenga iratuyobeye isi ya ekipi twahora tubona irimo ibihangange
urakoze nawe Willy tugiye kuri championa yo mu Bubiligi umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyanke witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi harabaye ama ekipa akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburayi
kilaza yuko ali ali igana dyo mu gicu bibiri byo badate imbere cyane kubude bishobora kuba ari girimo gitera imbere ahubwo ni Club Brugge nyine ubwayo yamaye kanakanya bigabukayo kuko ni Club Brugge nyine twibukanye yuko mino myaka ya vuba igumaze imisi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wana simi karengane gashika muri weekend do final nimba nihenze gato ndibuka ko buheruka yagiye muri weekend do final ihuye na Manchester City baranganya ikintu rumwe urundi irabikirindwa nimba atari mu nyuno z'ama jonzi batuko ndazibuka muri champion iheze ni Club Brugge yamerekana kwizo nguvu zifite ushobora kandi mu gibahuje ni Atalanta Bergamo ni Atalanta Bergamo no mutse cyarekana muri ino ikipe noko no muri cyano da de mu Italiano Serie A nuko ari mu uhagaze neza igashobora kuza ikaba ikintu cyize cyo gutwara Serie A ariko wode kuraba nazo ni ekipe kagira experience mino ni champion ya Atalanta Bergamo twati bara muri Europa League twati twana muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge kina itangaje gatanye kandi ngo buzo kwitsinda amacha rero tu novuga nti ni Club Brugge yifitije tuze cyukura ni ubwo ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomeye komeye akantu mu gatalanta wo tugenda gusa gacura bari ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona yana na yana profit urabe ino sporma shasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera kuri 16 ihaba gukadyo ko kuvuga ati iyi ngo ugusurwa rugaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere ico no zakari igana ryo mu buryo bwo cyubugirigi byo bagateye imbere ahubwo no bati ni ruhande rwa Kita Club Brugge yama iza nubundi ikerekana yuko ishaka kwigaragaza ingufu na cyane cyane ko ibishyitse bihangiro byo kuba yera impano isanzwe ifise uko imine mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi.
Dusigaranya akanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne, Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifise imigwi itatu itatu umwe wese nta gitangaje iyo migwi uko abantu bayizi nta gitangaje mu ijambo rimwe.
Oya n'ukuri nta gitangaje na gitangaje kuko uravye no muri Bujumbura iyo ku munsi wa gatandatu no ku munsi gatange kwa kabiri kwa gatatu biriko byara amahiganwa bakunda cyane cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne niyo mu Budagi naho nyine barakunda buhoro buhoro nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu bihugu babizi ariko experience yajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru
murakoze cyane
yuko
murakoze
akana kimwe kuri jewe tantangaje
murakoze
n'abagenzi banje bamenyesha
amakuru murakoze cyane
twarabiganiriye
amakuru murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruka inga dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru inarabibonye w'inkino yafashe karuhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri Radio Ejo FM heza FM mu Burundi bose bari ibujumbura. Nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyumviro. Namwe mwese bakunzi ba Radio ya America tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza. No kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri Radio yanyu Radio Ijwi ya America mugira ibihe byiza.